anaronda nendondo murunji mbwenu na mugwine rikamutwaro witu ni wogo murunji wanje ni wogo unatori no mubinji ni wogo murunji wanje ni wogo unatori no mubinji Nayaka na shenyonyozi Ishochi ainerie chibunda Kafiga na Kenya bumba Amaguru ainage mitumba Ni wogo murunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Ni wogo murunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Ichiriza nkutwaro witu Ngoreche abarunja banzire Nishaba ni wontwaro wanyu Unyereche abarunja bakuzire Ni wogo Ni wogo murunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Ni wogo murunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Oburunji na shamaraika Utwino aino turubare Buzimare kamutwaro witu Manjure tuzare nabana ni wogo Ni wogo murunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Ni wogo murunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Nyibumtima ni wogo iyatira magara ganje Ni wogo umurunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Ni wogo Ni wogo umurunji wanje Ni wogo unatori no mubinji Ni wogo umurunji wanje Ni wogo unatori no mubinji